ushaka gutera Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
The States of America right now has the strongest, most durable economy in the world.
Uyu ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu ijambo ashikiriza abanyagihugu mu ntango z'umwaka kugira ababwire uko igihugu cifashe n'imigambi afise mu bihe biri imbere. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Mara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidele, nkuko hejeje kubitubwira Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya gaheze ahejeje gushikiriza Abanyamerika ijambo avuga uko igihugu cifashe n'imigambi afitiye Abanyamerika mu bihe biri imbere. Tumwumvirize.
The States of America right now has the strongest, most durable economy in the world.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko igihugu gihagaze neza ku isi kubijanye n'ubutunzi burama muri iki gihe. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu rugendo rurerure aho hariko hatanga ubuzi mu bisata by'abikorera utwabo. Abantu barenga imiliyoni 14 bararonkejwe ubuzi, ubushomeri bwaragabanijwe inshuro zibiri. Mu bijanye n'umutekano, Perezida Barack Obama yamenyesheje ko ikintu cya mbere gihambaye ari gukingira abanyagihugu mu gutuza ibikorwa by'iterabwoba mu gihe imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na Etat Islamique bakoresha ubuhinga bwa internet mu gutera ubwoba abantu. Politike mpuzamakungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ikwiye gushimikira ku bikorwa byo gutuza iterabwoba muri ubwo buryo. Perezida Obama yavuze kandi ko kuba indongozi y'isi bisaba ko Amerika yerekana uburorero bwiza kandi bufise akamaro. Amenyesha ko azobandanya umugambi wiwe wo kugara ibohero ry'i Guantanamo riri mu gihugu cya Cuba. Ati bizotuma abansi ba Amerika bataronka urwitwazo rwo gushaka gutera Amerika. Yemereye Abanyamerika ko atazigera yemera politiki icanishamwo abantu baravye ubwoko n'amadini. Ati isi izokubaha Amerika kuko Amerika izoba yubaha ukwizera kw'abanyagihugu bayo. Iri jambo ryiwe irigira indwi kuvaho atanguriye amabanga yo kurongora Amerika kandi n'irya nyuma ashikirije imbere yuko arangiza ikiringo ciwe. Amakuru kuri Amerika kandi igihugu cya Iran ejo cyarafashe ubwato bubiri butoye bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Abanyamerika 10 bari muri bwo. Abategetsi b'ibiro bya Pentagon bijejwe kwivuna umwasi bamenyesheje ejo ko Iran yabemereye ko ubwo bwato n'abarimwo buzosubizwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mu bategetsi ba Amerika bakomeye bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi yamenyesheje ko ubwo bwato 10 bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Abanyamerika 10 ubwo bwato bwafashwe na Iran mu kiyaga Persique hagati ya Kuwait na Bahrain mu gihe abari muri ubwo bwato batakaza imigendanire n'abari ku butaka bw'isi. Amakuru kuri Syrian ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritera akamo amakungu gufasha abanyasiriya bahanzwe n'ibibazo by'impunzi. Ishyirahamwe ONU ejo ku munsi wa kabiri ryamenyesheje ko rikeneye miliyaridi zirenga indwi z'amadolari mu mafaranga rikeneye gufashisha impunzi muri uyu mwaka wa 2015. Ayo mahera azofasha abantu bashika imiliyoni 22 n'igice ziri muri Siriya no muri aka karere. Igisata cya ONU gifasha impunzi kimenyesha ko ubwo buryo buzofasha impunzi miliyoni zirenga 4 byitezwe ko zigiye impunzi zigiye guhungira murambabarira mu bihugu bibanyi vya Irani bahunga intambara muri ako karere mu mwaka w'2016. Ayo mafaranga azofasha kandi abanyesiriya bashika imiliyoni 13 bahungiye hagati mu gihugu cya Siriya bahunga intambara. Muri Turukiya naho abantu bashika 10 nibo bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuntu mu gisagara ca Istanbul ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi ba Turukiya bamenyesheje ko abo bantu 9 muri abo bantu bafuye bari abakerarugendo b'Abadage. Abantu 15 barakomeretse muri ico gitero. Ministri wa mbere wa Turukiya Ahmed Davutoglu yaciye atuma ko inama y'umutekano yihuta hamwe na ministri w'intwaro yo hagati kugira bige ico kibazo c'umutekano. Imyuma y'iyo nama yamenyesheje ko uwo muntu yaturikije ikibombe yari wo mu muhari wa Eta Islamique.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kutushikiriza, turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru yo mu karere. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yarabonanye n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini Thomas Perriero mu ndwi iheze. Amenyesha ko bagiranye ikiganiro cy'ingirakamaro nk'uko yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ubwa mbere yabiyumvise ko nahaciye acayifuza ko twobonana, hanyuma twashoboye kuganira ku byerekeye u Burundi na cyane cyane ibyo bavuga ibiganiro byo hanze n'ibiganiro byo mu gihugu hagati. Twashoboye kuganira ku byerekeye ingene u Burundi bwifashe, tukamusigurira uko babyumva atariko biri, cyane cyane ko we amaze kuza kenshi mu Burundi kandi azi namwakiriye. Mbere twaranumvikanye yuko kenshi igihe hari abashitsi ari mu Burundi biyangara nko kumenga abashitsi niyo baje gutera akagoma mu gihugu cyacu. Ibyo yarabyumvise kandi arabibona, hanyuma ibindi twavuganye cyane cyane namubwiye ni kwerekeye wa mugwi ujejwe ibiganiro by'Abarundi bose. Ndamwumvisha yuko ibiganiro ntibishobora kuba by'Abarundi bose ngo bibere hanze, kuko simbona ingene Abarundi twabimura bose tukabatwara hanze kugira ngo tuyoganirire.
Muri ko mutubwira ko ibiganiro bitekanijwe yarusha bitazoberayo
vyarusha nibaza ko ari ibiteguro n'integuro y'ibindi biganiro bishobora gukurikira. Twebwe ntidushobora kwanga ibiganiro na hamwe, mugabo tuvuga tuti ibiganiro twizeye ko agakiza ni ibiganiro bizoza Abarundi bose, nayo bijya byarusha ibiganiro bijamwo abashoboye kuri higwa itike y'ukugenda, kuko si bose. Mbere bikadutangaza ko namusiguriye muri ibyo biganiro ndavye abari muri byo benshi bari mu nama nkenguzamateka, abandi bari mu nama nshingamateka bakaba bariyangiye kuja gusasa muri iyo nama nshingamateka, mugabo babihawe n'amajwi baronka. Ivyo vyose twabivuganye mbere biramutangaza ati yarazi yuko yarabo mu nama nkenguzamateka canke nshingamateka. Ivyo rero twaba twarabimusiguriye nawe nyene ntabyumva, kuko tuje mu matora tugiye tuje mu nama nshingamateka canke tuje mu nama nkenguzamateka, abo nabo bakaba barabironse. Sinzi ico kindi baba bari kwarondera.
Muri ko muravuga ibiganiro vyo bera hagati mu Burundi, ariko hariho abanyapolitike badashobora kuja mu Burundi muri iki gihe basa n'abahahunze kubera bavuga ko leta ishobora kwakurikirana abo bobo boja mu biganiro bigenze gute bibereye mu Burundi.
Abanyapolitike bari mu Burundi ni benshi kandi leta ntiriko irabakurikirana, kuko kutavuga rumwe na leta ntibisigura gukoresha icyo gukurikirana. Ni benshi bari mu Burundi kandi leta ikurikirana. Abo nabo ni kuraba si mbere bahunze gute byagenze gute, hanyuma kuko hari icyo umuntu iyo saa birashoboka agahunga, mugabo nuko ibyo biganiro tuzobitumira Abarundi bose babiri kuri we n'amategeko, hanyuma tuganire kazoza ku Burundi, dutegure kazoza k'amatora meza azoba mu 2020. Naho ibindi nibihenda abana, kuko ngo niwe kuri umugore aho umwe saza ati jenga nica ba kugira ngo ane n'abantu je nivyo kunda canke kizi amajambo amwe mumva yuko akwiragizwa kuri bwa buhinga ngo ukabumenye kuri amajambo ateye isoni. Mbere bigoye n'ubwene umuntu yoronka hera kugira ngo baganire.
Hari ibiganiro byari bitekanijwe kwigenekezo rya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. Ibyo biganiro byarasivye leta y'u Burundi isavye ko vyokunguruzwa. Murafise isango ry'ahandi ibyo biganiro byobera murafise itariki mutubwira byobera ko mwihweje ikiranga minsi cha leta y'u Burundi canke mufatanije n'abahuza bo mu ntara aho no mvuga umukuru w'igihugu cha Uganda Yoweri Museveni
Iko nibyo kebe uvuze ngo iyo sango ryarumwe kuko iyo sango naje twaratuzwe ngo iyo sango ryari ryashinzwe na leta turi kumwe na aba bahuza abo bahuza bariyumvira itariki hanyuma iyo tariki twebwe twari tuzi ni ukuvuga rero ku bwa leta y'u Burundi nitwigeze dusiba isango na rimwe isango twemera n'isango zoje inama n'abo bahuza tukarishinga turi kumwe kanatsinda leta yoyo yari mu karuhuko nkuko nari namaze iminsi ndayivuga izo tangura imirimo yabo ku tariki 15 ni ukuvuga ku tariki 18 ibyo bibazo niba bidushikiriza tuzovyiga turabe inyishu dutanga yagiye yuza kutubwira ngo twarasibye isango tutari tuyize
ishyirahamwe rya Afurika ryasabye ko rungikwa inteko mu Burundi turazi ko leta y'u Burundi isa niyari yabihakanye ariko hariho utwamo twinshi tubandanya guterwa eka nabo mu ntara tuvuga ko izo nteko zikenewe izo nteko zirakenewe muri kiye mu Burundi
uko babitegekanye izo nteko ntizikenewe inteko zikenewe nibaza ko igihugu cy'u Burundi hari ibintu twavuganye na mbere iyo tutashoboye kumvikana kuko umenga mu Burundi nta leta iriho mu Burundi hariho leta nicyo gituma inteko canke icyo cyose kivuganwa na leta niyo ibona ibikenewe mu gihugu ibirimo icyo gituma izo nteko nihakenerwa ko tuzikenera tuzozibasaba ngo turazibasaba nibaza yuko dushobora kwitunganiriza cyacu ni navyo nuko turazi neza yuko umwe bwa Afrika canke n'u Burundi buri mu bwa Afrika tubona ingene bo izo nteko zoza tutagiye inama n'ibindi nibaze bicare tuvugane ibikenewe tubereke ibikenewe tubereke nibishobo mugabo ibaze kudutamika ibyo bashaka wari byo tumira byonyine
Gaston Sindimu vice president wa mbere u Burundi murakoze cyane gose kuri iki kiganiro maduhaye
murakoze cyane gose Emmanuel
Yarusha mu gihugu cya Tanzania guhera kuri uyu wa gatatu hazohurira inama ijejwe kumviriza ibyerekeye ibibazo mu Burundi iyo nama yahamagajwe na komisiyo ijejwe ibibazo byo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko no gutorera inyishu amatati y'inama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko. Iyo nama yasabwe n'amashyirahamwe 6 ya Afrika adaranira ibyicaro vya politiki. Muri iyo harimwo ishyirahamwe rihurikiyemwo abashingwa manza bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bita East African Law Society. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema, Maître Dieudonné bashirahishize icyegera cha president w'iryo shyirahamwe aratubwira impamvu basavye ku iyo nama itumwako.
Amashyirahamwe 6 akorera mu karere ka Afurika y'ubuseruko harimo ishyirahamwe rihurikiyemo abashingwamanza bo muri aka gace ka Afurika y'ubuseruko barandikiye ubutwara inama rihurikiyemo abashingamateka bo muri aka karere yala ku igenekerezo rya 16 z'ukwa 11 ikete bita petition aho bamusabamwo ibintu 6 ikintu cya mbere cyari ugusaba yuko yala yiyamiriza bimwe bigaragara atakurya umunwa ubwicanyi ihonyango ry'agateka kazi na muntu bikorera mu Burundi ihigwa buhongo ry'abakora mu by'agateka kazi na muntu k'abantu badahuza ibyiyumviro na leta twari twasabye kandi rero ko hutunganywa inama aho abarundi cyangwa abandi bantu bo mu karere baza kuvuga ku mugaragaro ibiba bakabivuga batagira umunwa n'ubwo rwego ruhambaye rugira gatatu rugashobora gufata ingingo rundi ibiko biraba twari twasabye kandi yuko iryo shyirahamwe mu gihe rimaze kumva uburemere ko boca bagira umugwi ugenda gutohoza ayo mabi ariko araba mu gihugu ikindi twari twasabye yuko nayo nyine nk'urwego rwa Afurika y'ubuseruko kubera tubona yuko afurisa muri ibintu niyakweza amaguru yosaba cyane yo nyine nk'urwego umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukanyarutsa ugashigikira cyane ibiganiro byotumye ibintu bihagarara cyane cyane ukanahagarika n'ayo mabi ni ukuvuga rero ku munsi wa 4 abo bantu banditse ngo rwandikwe amashyirahamwe 6 nibo bazotangira gusigura icyatumye bandika bazaba bariko barabisigurira yara haratumiwe n'abantu bo muri leta ngira ngo bazobwire icyo babivuze ko hanyuma nabo rero mu mashyirahamwe yigenga bazoheza nabone bagatanga umuco kumbure bikazoshobora gutuma urwo rwego ruhambaye ruserikira abanyagihugu mu gihe abantu bari mu muryango bategerezwa kumenya ibiriko biraba ku mubanyi umubanyi n'uwo muryango kuvuga yuko ubwo gwego rutegere byari kuye yuko goterera gusumba rumaze kumenya koko ibiko biraba bene kubikorego bamaze gushika bakaje barira kuko twibaze yuko ibyo bumva mu binyamakuru bidakwiye.
Uvuze bimwe mu bintu mwifuza ko iyi nama yaganiraho, ese icyo cyifuzo cyanyu uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba cyane cyane abagize inteko nshinga amategeko yarwo barabyemeye?
Mu byo twari twasabye bimwe bimwe n'icyo cyo gutunganya icyo gikorwa kizotangura vuba ku cyicaro cy'ishyirahamwe, murumva yuko bakitwemereye. Ni muri make rero ikintu cya mbere twari twasabye cyari icyo cy'uko botunganya iryo koraniro aho Abarundi bashobora kuza bakasigura ayo mabi ingene ariko arakogwa. Kumbure twizeye yuko n'izindi ngingo twasabye yuko zofatwa zishobora guca zikurikira mu gihe urwego rwaba rwamaze kunyugwa rukumva ko koko rutegerezwa gushyiramo ingufu zirengeye izo bari kubashyiramo na muntu.
Maitre Dieudonné bashyirahishize, turagushimiye cyane kano kanya uduhaye.
Murakoze cyane namwe.
Twagerageje kuvugana n'umushikiranganje w'Uburundi ajejwa karere ka Afrika y'Ubuseruko kugira ngo twumve ko Burundi buzoserukirwa muri iyo nama. Ntitwamubona kuri telefone yiwe igendanwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Hari abanyagihugu batewe amakenga n'ihindagurika ku bijyanye n'imigwi y'abanyagihugu bifatiye ku buryo babayeho ibyo bita imidehe mu rurimi rw'Ikinyarwanda rigiye gutangura mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bw'ibiro by'igihugu bw'ubuteganirize bw'abakozi RSSB bujejwe kwakira no gucunga intererano abanyagihugu biteganiriza mu byerekeye kwivuza avuga ko ibyo bizohindukana n'ibiciro byo kwivuza. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa.
Amezi atanu arashize gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé ishyizwe mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Ubusanzwe ubu bwisungane buri mu byiciro bitatu: abakene bishyurirwa amafaranga 2000, abishyurira 3000 kuri buri muntu, n'abishyurira 70,000. Byose bishingira ku cyiciro cy'ubudehe buri muryango barizwamo. Amakuru twahawe n'ubuyobozi bwa RSSB aravuga ko mu bihe bya vuba butatomoye hasohoka ibyiciro by'ubudehe bishya bishobora no guhindukana n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Bwana Pierre Claver Nzahumunyurwa ashinzwe ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza muri RSSB.
Ibyiciro by'ubudehe nabyo niyo mara gusohoka, ubwo hazabaho byanze bikunze ihinduka ry'umusanzu wa mituweli bakurikije ibyo bicuko bizaba biteye. Ariko ntabwo nababwira ngo ikiciro wuzishyura make azishyura ya wuzishyura menshi azishyura ariya, kubera ko ibyo biciro bitari byasohoka n'uwo musanzu mushyashya utari wagenwa.
Biragoye guhita wemeza cyangwa uhakana ko impinduka zabaho zaza ziri ku biciro bihanitse, ariko ikiriho ni uko kuva habaho iyi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ibiciro ntibyagiye hasi. Byatangiye buri muturage yishyura amafaranga 1,000, none ubu wanyuma arishyura 2,700. Abishyura ubwisungane mu kwivuza bo basanga igihe amafaranga yakwiyongera byagorana kuyabona. Aba batuye mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo.
Nubwo yakwiyongera yari bitatu bwa mbere yahereye ku 1,000, none ageze kuri bitatu kandi na bitatu turayabura. None ubwo niyongera rero cyaba ari uguhumira kumira, ari rwose ni ukuduhuhura, n'ubundi ntaho twaba tuvuye nta naho twaba tujya.
Aho tuba turi abantu b'abahinzi bayongera se aho bwari bakwiye kuzagabanya
bagashyira kurangara,
wenda nka 2 cyangwa se cya 5 bityo umuntu w'umukene.
Aya ni amafaranga yakunze kuboneka mu nzira zigoranye ashyamiranye abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Ibi RSSB ntiyemeranya nabyo. Iravuga ko ikimara gufata inshingano z'ubwisungane mu kwivuza byahise bicika. Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda kiravuga ko ikibanza ari ukwigisha umuturage kumva ibyiza by'ubwisungane mu kwivuza aho kumuhutaza.
Umuntu ugenda ugafata itungo ryo ukarigurisha, ugafata inzu ukayigurisha, ugafata iki? Uyu munsi urabigurisha, ejo uzabigurisha, n'usi ugasanga ntacyo afite se, uzagurisha iki? Uzamushyira muri gereza wapi? Ahubwo mubwira uti tangira uteganyiriza ubuzima bwawe hakiri kare, kuko amafaranga yabagombaga yabaga afite nk'umuryango w'abantu barindwi agomba ku 2021 agasanga biragoye. Ubu turamubwira tuti hera muri uku kwezi kwa mbere, nubona 2 ushyireho, nubona 1 ushyireho, ukwezi kwa 3 kuzajye kugera waramaze kubona ibya 2021 umuryango wose waramaze kuwishyurira.
Ese koko guhutaza abaturage byabaye amateka mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda?
Ntabwo byacitse, biracyari.
Inguni zose ni ingufu, ni igitugu, nta burenganzira tubifitemo.
Bavugaga ko byacitse, tukumva ko byacitse. Niyo mpamvu
byacitse ni agahato,
byagiye biracyariho ni agahato.
Bashobora kuziye neza bakayitwara, inkoko bakayitwara, icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyangwa ibishyimbo nabyo bana bidaha bakabitwara
cyangwa wajya mu isoko runaka
bakagufata.
Ibyo bikorwa na bande aho ngaho?
Shinzwe umutekano inguni zose tugiye ku isoko nkwa rusine uragenda bati kuba nta mitiweri werekanye ntago uryinjiramo ubwo rero icyo ni ikibazo
bidasubirwaho abafata buguzi b'ubwisungane mu kwivuza bemeza ko ari inshingano kugusigasira amagara yabo nubwo harababura ubushobozi
ufite umuryango w'abantu bangahe
turi batanu
ubwo ni ibihumbi bingahe
n'urumva ni 15
biraboneka bite muri bi
ukurikije ko uba urengera umuryango wawe urashakisha wenda nta kazi umuntu abafite cyangwa se n'imirima ngo umuntu arahinga agasarura ariko umuntu arigomwa kuko umuntu arwaye malaria n'ubundi biba ngombwa kumuvuza ntiwareka ngapfe kandi kumuvuza ijana ku ijana ni ibintu bihenze
ntabwo mbishoboye nk'ubu mu rugo turi barindwi ariko ufite mituweli turi babiri n'ingeno y'umwana nkanjye ubuzima bwarananiye uri nkatango iyanjye niy'uno mwana
abandi bo bigenda
abandi bo nuko nyine nuko Yesu abafasha ntibarwaye ntabwo bakunda kurwaragurika nkanjye
imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 79% aribo bamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2015-2016 n'impuzandengo ubuyobozi bw'iki kigo bwishimira bufatiye ku kigero mituweli de sante yari iriho mu myaka yabanje akarere kazi imbere ni Kamonyi ku bwitabire bwa 92% mu gihe Rubavunda yiri inyuma kuri 65% gushyiraho amatsinda y'abakangurambaga ku nzego z'ibanze mu gushishikariza abaturage ubwisungane mu kwivuza batabahutaje no kwinjiza ikoranabuhanga mu kwakira no gucunga imisanzu ya mituweli de sante biri mu nkingi za mwamba RSS bivuga ko zizafasha rubanda mu kubagezaho serivisi zinoze mu buvuzi
ndetse nyine baratubwiye ngo bazaduha mituweli y'abakecuru nyine kuko nta mafaranga tugira ntabwo turayizibona bunayebe ukuntu byagenze
iyo murwaye bigenda bite mwivuza mu
iyo turwaye usaba nk'udufaranga nk'abantu batuduha tukajya kugura imiti
akabagira ubusa ijwi rya Amerika irurindo mu majyaruguru y'u Rwanda
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu mwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi turarebera hamwe bimwe na bimwe bice cyane ariko byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu kwezi kwa mbere ikaze mu kiganiro Amerikana mu kwezi kwa mbere 1862 itegeko rya mbere na mbere rirebana n'umutungo w'ubutaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gushyirwa mu bikorwa ryakoze revolution ikomeye ku buryo budasubirwaho mu buhinzi bworozi bw'igihugu no mu mibereho ya rubanda muri rusange bwa mbere na mbere iryo tegeko ryemereraga umuntu uwo ari we wese ku giti cye ushaka gukora umwuga w'ubuhinzi bworozi kugira ubutaka bungana na hegitari 65 kugira ngo bububwe burundu hari inzira ebyiri imwe yari ukubumaramo imyaka 5 abubyaza umusaruro ya kabiri iyo umuntu yabumaragamo amezi 6 gusa yashoboraga kubugura amadorari 240 y'icyo gihe abahanga mu by'amateka bemeza ko itegeko rigenga ubutaka ryo mu 1862 nuko ryagiye rihindurwa kugeza ubu ari ryo ntandaro yo kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange cya mbere ku isi mu rwego rw'ubukungu mu kwezi kwa mbere mu 1863 President Abraham Lincoln yashyize umukono ku itegeko rica ubucakara burundu icyo gihe abacakara barabirabura usibye guca ubucakara iryo tegeko ryavuze ko abacakara bose bahita bahabwa ubwigenge bwabo ryabaye rimwe mu mategeko akomeye aranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mateka yayo yose Murumva ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu kwezi kwa mbere mu 1925 Nellie Taylor Ross yarahiriye gukora neza imirimo ye ya guverineri wa Leta ya Wyoming iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Ross yarabaye umutegarugori wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye guverineri wa Leta. Kugira ngo mwumve uburemere bwabyo, guverineri mu by'ukuri aba ari nka perezida w'igihugu kuko buri leta muzigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigenga. Nellie Taylor Ross yatorewe kuyobora Wyoming hari hashize imyaka 45 iyo leta ibaye nanone iya mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika yashyizeho itegeko ryemerera abari n'abategarugori gutora no gutorerwa imirimo y'ubuyobozi. Nelly Taylor Ross amaze iminsi 15 yonyine gusa ategeka Wyoming muri uko kwezi kwa mbere mu 1925 indi leta yitwa Texas nayo yatoreye umutegarugori Miriam Ferguson kuyiyobora. Bityo umwaka w'1925 nawo uba winjiye mu mateka y'abari n'abategarugori ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko n'amateka y'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Naho mu kwezi kwa mbere 1966 President Lyndon Johnson yagize Robert Clifton Weaver ministri w'imiturire no gutunganya imijyi mu gihugu. Bityo Robert Clifton Weaver ababaye umwirabura wa mbere na mbere ugeze ku rwego rwa minisitiri mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sekuru wa Robert Clifton Weaver yari umucakara. Robert Clifton Weaver yari yarize muri kaminuza y'ikirangirire cyane ku isi ya Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Yari yarayirangije afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu. Juti zacu mwumva ijwi rya Amerika ngibyo muri make cyane bimwe na bimwe byabaye ari mu kwezi kwa mbere byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi ni byinshi cyane nta wabive inyuma. Cyari ikiganiro Amerikana, ndabashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Juti mwese muri ko mukurikirana ibiganiro byacu byo muri aka kanya turi hafi kubisozera, yamara imbere yuko tubisozera. Tusubire twumvirize mugenzi wacu Alois Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru vya bigize amakuru yadushikirije. Alois.
Amakuru twabashikirije, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya ahejeje gushikiriza Abanyamerika ijambo ahavugwa uko igihugu cifashe n'imigambi afitiye Abanyamerika mu bihe biri imbere. Perezida Barack Obama avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gihagaze neza ku isi ku bijyanye n'ubutunzi burama muri iki gihe turimwo. Iri jambo ryiwe rigira indwi kuvaho atanguriye amabanga yo kurongora Amerika kandi rikaba rijya nyuma ashikirije imbere y'uko arangiza ibiringo byiwe byo gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru kuri Amerika kandi igihugu cya Iran cyarafashe ubwato bubiri butoyi bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Abanyamerika 10 bari muri bwo bwato bwafatiwe na Iran mu kiyaga Persike hagati ya Kuwait na Bahrain mu gihe batakaza imigenderanire n'abari ku butaka. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ritera kamo amakungu gufasha Abanyasiriya bahanzwe n'ibibazo by'impunzi. Ishirahamwe ni ejo ku munsi wa kabiri ryamenyesheje ko rikeneye miliyaridi zirenga indwi z'amadolari mu mafaranga rikeneye gufashisha impunzi muri uyu mwaka w'2016. Ayo mahera azofasha abantu bashika miliyoni 22 n'igice ziri muri Siriya no muri ako karere. Mu gihugu cya Turukiya naho abantu bashika 10 nibo bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuntu mu gisagara cya Istanbul ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi ba Turukiya bamenyesheje ko abantu 9 muri abo bantu bafuye bari abakerarugendo b'Abadage, abantu 15 barakomeretse muri ico gitero.
Juti mwese mukunda radio ya Amerika, ibiganiro byo kuri isa twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanya, ntimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.